Imwumva n'ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti banywanyi, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo muri iki gitondo. Amakuru tuyahereye kuyo hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Edi, namwe muduteze amatwi muri aka gatondo. Muri Afrika, Jerry Lawrence yahoze ari perezida wa Ghana yarashinguranywe iteka ejo ku munsi wa gatatu mu gihugu ciwe. Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yavuze ko nyakwigendera Jerry Lawrence yari umutegetsi yari afise igikundiro kandi yari umugabo w'ijunja n'ijambo, amenyesha ko aricyo gituma ibyumviro byiwe n'imigambi yaharaniye mu buzima bwiwe bwa politike byashyizwe mu ibwirizwa shingiro rigira kane ry'igihugu. Ejo kuwa gatatu nyene, leta ya Zimbabwe yarafubanye iteka abashikiranganji bayo babiri hamwe n'umutegetsi wo mu gisata cy'amabohero bishwe na COVID-19. Gushika ubu, leta ya Zimbabwe imaze gutakaza abashikiranganji bane bahitanywe n'uwo mugera. Batatu muri bo bafuye muri uku kwezi hamwe n'abantu barenga igihumbi bafuye mu gihugu. Dr. Pamela Magande, umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga muri Zimbabwe, avuga ko igwirirana ry'uwo mugera ryatewe n'uko abantu bijajaye bajya mu bihe by'iminsi mikuru yo kunezerwa bakoranira hamwe batubahirije amategeko no kwambara udupfukamunwa. Muri Tanzania, Perezida John Pombe Magufuli yaragabishije umushikiranganji wiwe w'amagara y'abantu kutihutira kwakira urukingo rwa COVID-19. Avuga ko izo ncanco zishobora kuba zidakora canke atari nziza ku magara y'abanyagihugu. Magufuli yategetse umushikiranganji wiwe kuzokwemeza urucanco rwarwo rwose ari uko rwabanje kwemezwa n'abahinga bo mu gihugu cya Tanzania. Leta z'Ubumwe za Amerika iri kwiragabisha Abanyamerika kwirinda kugendera icyo gihugu kuko ngo kiri ku rugero rwa kane rwo kugabisha. Abashingamateka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa gatatu baremeje itegeko rikuru umushikiranganji wa mbere Silvestre Ilunga Ilunkamba. Ibi bigiye guha Perezida Felix Tshisekedi intsinzi aho ariko yigizayo umugwi w'abanywanyi wo yasubiriye bari kumwe mu runani kandi bariko baramunaniza gutwara. Ariko Ilunga Ilunkamba yari yamirije iyo ngingo. Kandi n'umushingamateka François Nzekuye wo mu mugambwe ushyigikiye uwahoze arongoye icyo gihugu Joseph Kabila yavuze ko umushikiranganji wa mbere atariko aratanga imihoho. Hano muri Amerika, leta ya Joe Biden yarabaye irahagarika mu kiringo cy'ukwezi ibihano leta ya Trump yafatiye abahuti bo muri Yemen, umuhari w'abarobeli ushyigikiwe na Iran. Iyi ngingo yakiriwe neza n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'amashyirahamwe y'abagira neza. Leta ya Amerika iriko irihweza ingingo yafashwe mu minsi ya nyuma y'uwahoze ari Perezida Donald Trump yo kwita abahuti umuhari mpuzamakungu w'iterabwoba. ONU hamwe n'amashyirahamwe atanga imfashanyo muri Yemen afise ubwoba ko kwita uwo murwi uko bishobora gutera inzara ku banyagihugu babeshejweho n'ifashanyo hamwe n'imiti iva hanze. Leta z'Ubumwe za Amerika ishikiriza ko izosubira mu masezerano ya nikleyeri na Irani igihe icyo gihugu kizoba carubahirije ibyo ciyemeje. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu wa Amerika Anthony Blinken yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu. Yavuze kandi ko bishobora kuzofata igihe kirekire gushika amatohoza yuko byakurikijwe arangiye. Umushikiranganji Blinken yemeje ko Perezida Joe Biden afite ishaka ryo gusubira muri ayo masezerano, ariko ntiyemera ko Amerika ariyo ikwiye kubanza kwerekana uruhara rwayo.
Aloyce Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti inshuti zacu mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose amakuru yo mu biyaga bigari Impunzi z'Abarundi zigera kuri 760 zasubiye iwabo zivuye mu nkambi y'amahama iri mu burasirazuba bw'u Rwanda kuri uyu wa gatatu kugeza ubu impunzi z'Abarundi zatashye zivuye mu Rwanda zirarenga 10,000
turaryohewe cyane turanezerejwe n'ukuntu tuvuye mu gihugu atari cyacu kandi nababanje kumara imyaka 5 yose kandi mu gihugu cy'iwabo umunezero urumva ko ari ntangere ningo ndabuze ko ndabivuga
n'umwe mu Barundi bari barahungiye mu Rwanda baraye batashye mu gihugu cyabo naho mu gihugu cya Uganda hatangijwe igeragezwa ry'umutuvura virusi ya corona wakozwe hifashishijwe imiti gakondo ayo makuru n'ayandi ni mukanya nimuje kure ya maradio ya Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda hatangijwe igeragezwa ry'umuti uvura virusi ya corona wakozwe hifashishijwe imiti gakondo uwo muti wakozwe n'impuguke zo muri kaminuza ya Makerere bafatanije n'ibitaro bikuru bya Mulago inkuru irambuye twayiteguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi
Uyu muti wiswe UBV01N watangiye kugeragezwa ku bantu kureba niba wavura COVID-19 wakozwe hifashishijwe ibimera bya gakondo. Irigeragezwa rizabera ku ivuriro rikuru rya Mulago hano mu mujyi wa Kampala kandi abantu basaga 100 nibo bagiye gutangirirwaho. Ukurikije Minisitiri ushinzwe amagara y'abantu Jane Ruth Acheng, ubushakashatsi kuri uyu muti bwatangiye mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize icyorezo cya COVID kimaze kugera muri Uganda. Dr. Nambatia Grace Cheyune wo muri kaminuza ya Makerere niwe watangije ubushakashatsi kuri uyu muti. Ati uno munsi turahangaha gutangiza igerageza ry'umuti gakondo twakozeho ubushakashatsi. Aha dushaka kumenya ko udafite ingaruka mbi ku buzima no kumenya ko ushobora gukiza abantu. Twizeye ko uyu muti ni wemezwa uzafasha igihugu mu rugamba rw'icyorezo cya COVID-19. Dr. Bruce Kirenga n'ukuri itsinda ry'impuguke zigiye gukora ibipimo kuri uyu muti no kwemeza niba koko ushobora kuvura COVID-19. Izi mpuguke zirimo abaganga bavura indwara zo mu bihaha n'ibindi bice by'umubiri byo virusi ya corona ikunda kwibasira kandi zizakorana n'abaganga bari kwisonga mu kuvura uburwayi bwa COVID-19 mu gihugu.
The testing of products in humans is a long and rigorous process.
Kugerageza imiti ku bantu bifata umwanya muremure cyane kandi bigacya mu nzira zikomeye hari inzego enye bicamo mbere y'uko dutangira kugerageza ku bantu umuti ubanza kugeragezwa ku nyamaswa kumenya ko udafite ingaruka ku binyabuzima hanyuma ukanageragezwa ku bantu batarwaye ibyo byose byarakozwe mu mezi 8 ashize twasuzumye ibipimo byakorewe ku nyamaswa tuganira n'abantu bari basanzwe bawukoresha nk'umuti gakondo ibyo twagezeho rero byatwemeje ko uyu muti wagera kuri uru rwego rwo kugerageza no ku bantu barwaye ubu dutangira urwego rwa kabiri rw'igerageza kenshi ibice 60% by'imiti tugerageza ntabwo birenga kuri uru rwego dusanga idakora twizeye ko uwo uzarenga hangaha ukemezwa nk'umuti
what we are going to undertake. Almost 60% of the products that are brought to us don't survive.
Ubushakashatsi bwatangiriye mu turere dutandukanye twa Uganda aho igiti gikoreshwa kimera cyane kandi abaturage baho bari basanzwe bagikoresha nk'umuti gakondo kuvura indwara zitandukanye bityo ibyo kwemeza ko waba udafite ingaruka mbi ku bantu birazwi kuko abantu bari basanzwe bawukoresha ikindi kandi igerageza ku nyamaswa nk'uko bisabwa mbere y'uko umuti ugeragezwa ku bantu naryo ryararangiye nahamagaye intumwa y'umuryango w'abibumbye wita ku magara y'abantu ku isi muri Uganda Dr. Jonas Tegen mubaza niba hari impungenge bafite kuri uyu muti yansubije ko bemera kandi bakizera ubushakashatsi bukorwa n'impuguke zo muri Uganda kandi ko bakurikiranira hafi ibijyanye n'uwo muti ukiri ku rwego rugerageza
we will further study the protocols and so forth we are
ati turaza kuba dukurikiranira hafi by'uyu muti tunejejwe n'uko batwemere ko bazakurikiza ibisabwa byose kugira ngo umuti ube watangira gukoreshwa kuvura abantu kandi natwe tuzaje tubaha ibitekerezo byacu ariko mwibuke ko urwego uwo mutugezeho ari urwo kugerageza, ntabwo leta yavuze ko uvura, ahubwo byerekana ko hari ikintu gishobora gukora. Ubwo rero ibipimo akaba byatangiye kureba niba gishobora gukora ibyo gikekwaho, birimo gukorwa n'impuguke zabizobereyemo zagiye zikora ubushakashatsi butandukanye kandi zinagiye gukora igeragezwa ry'uyu muti. Ibizava muri iryo gerageza bizasuzumwa n'abandi mbere y'uko byemezwa. Mu ijambo ryatangiza igerageza ry'uwo muti, perezida wa Uganda Yoweri Museveni yavuze ko atagishobora kwihanganira abantu bicara bagategereza ko Abongereza n'Abanyamerika babashakira ibisubizo by'ibibazo byabo, kuko asanga ari imyumvire y'igikoroni. Yavuze ati Afrika ifite ibikeneye byose ku buryo idakwiye kubija gushakira handi ibisubizo by'ibibazo ifite mu gihe abaturage barimo gupfa. Si ubwa mbere Uganda ikora ubushakashatsi mu rwego rw'imiti n'inkingo zivura no gukingira indwara zitandukanye. Impuguke kuri kaminuza Makerere zagiye zifasha mu bushakashatsi ku miti itandukanye ivura malaria, kandi mu 2015 zafashije mu gukora utumashini dupima Ebola hamwe n'umuti wo kuyikingira. Ukurikije Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu gihugu, abantu bakabakaba mu 40,000 nibo bamaze kwandura virusi ya COVID-19 kandi ikaba imaze guhitana abasaga 300. Ignatius Sibahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abakora mu nzego z'ubuzima mu Rwanda baragaragaza impungenge ko abandura icyorezo COVID-19 bashobora kwiyongera mu gihe abaturarwanda bakomeza kudohoka ku ngamba zo kwirinda. Barazishingira ku byabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri mu mpande zitandukanye z'igihugu, nyuma y'aho u Rwanda rutsindiye Togo mu marushanwa ya cyane ari kubera mu gihugu cya Kameruni. Byateye abatari bake guhita birara mu mihanda bishimira insinzi batitaye ku ngamba zo kwirinda icyorezo. I Kigali tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Uko niko byari byifashe mu bice bitandukanye Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda ahagana saa 5 z'ijoro. Rubanda bishimiraga intsinzi y'ikipe y'igihugu Amavubi ni mu marushanwa nyafurika huza abakinnyi bakina imbere mu bihugu byabo cyane. Aya marushanwa arabera mu gihugu cya Kameruni, aho u Rwanda rwatsinze Togo ibitego 3-2 rugahita rubona itike gukomeza muri kimwe cya kane cy'amarushanwa. Ibyishimo byinshi byateye abantu kwirara mu mihanda bavuza induru icyari guma mu rugo nk'ingamba yo guhangana n'icyorezo COVID-19 mu mujyi wa Kigali gihinduka guma mu muhanda. Byageze naho inzego z'umutekano zibura icyo zibikoraho, kuko ahubwo bamwe basabaga kubafungurira amastade bakarara babyina bishimira intsinzi. Ibyo guhana intera, kwambara udupfukamunwa n'ibindi byasaga n'ibitabareba. Kugeza no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu hari abari bagifite amavunani, bakavuga ko ari insinzi babonye batunguye batahirukaga kwishima.
Nje n'ubu navunitse tu ndi gucumbagira kubera gufana. Ikintu twatwiteze sinje njyenyine n'abantu bose ni kimwe, kwe tuzi ko amavuba ari gutaye, kuko gutsinda nicyo twasabwaga. Urumva byari bigoranye,
byari bimeze nk'aho turangije umwaka. Kubera tukirangiza umwaka nawo twigize twishima bimeze gutya, byari biteye ubwoba bishimye. Abanyerondo, abapolisi, abayobozi baraza bafite amanyenyeri badukura mu nzira turanga turakomeza turishima.
Abishimira intsinzi y'ikipe y'igihugu Amavubi bakavuga ko muri rusange batirengagije ko icyorezo COVID-19 gihari kandi cyane bagiraho ingaruka. Ku rundi ruhande, mu magambo yabo ngo ibyishimo birahenda kandi ntibaherukaga kwishima.
Ntabwo twirengagije gahunda za leta ntabwo twirengaje kurwanya icyorezo ahubwo ibyishimo birahenda kandi natwe twishimye tutitaye ku bindi turavuga ati kiba kibi ariko ibyishimo ntaho bijya kuko twabibonye umunsi umwe ejo dushobora kubibura ariko akanya kamwe tubonye tugomba kukabyaza umusaruro.
Covid ni indwara ihangayikishije isi ndetse no muri bihugu byacu bya Afurika. Hariho kutsinzi y'u Rwanda pese ngiye kubeshya nk'ahinyamirambo. Twibajije se wa mugandi Covid bamwe barabona kiriho. Abambaye ibituza bafanaga bupfukamunwa ngo sinzi naho babibuye. Kuko ntabwo umuntu yavuze induru ive muri metero imwe igere muri metero wenda 50 yambaye agapfukamunwa.
Kubatagiye mu mihanda nabo bakurikiraniraga hafi byabaga bakemeza ko koko uko kwirara mu mihanda kubabikoze byari bifite ishingiro. Bavuga ko ikipe yabitakunze kugira amahirwe yo gutsinda kenshi bikababa.
Ni ikikwereka umubabaro bari bamaze igihe bafite ku buryo ibyabaye byabatunguye bigatuma aho bari bari wabonye ko n'abari bambaye amayesuime n'abari bambaye uko mbese umuntu yabyutse ajya kureba uriya mupira ni agahinda kamuvuyemo arasohoka ajya hanze ndetse bamwumvaga ko banifuza bakavuga bati nidushaka mutujyane kuri stade turare muri stade nibura turuhuke ariko twumve twishimye.
Kubera ibyabaye bashingiye no ku mibare y'abandura icyorezo COVID-19 imaze iminsi izamuka cyane kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka abashinzwe guhangana n'icyorezo COVID-19 bafite impungenge ko ubwandu bushobora kurushaho kwiyongera. Nibyo muganga Menelas Nkeshimana uri mu itsinda rishinzwe guhangana na COVID-19 yasobanuriye Ijwi rya Amerika.
Impungenge zirahari kuko aho kugira ngo abantu bishime bizihirwe niyo ntsinzi ariko bagumye hamwe babizirikane ku mutima byabaye nk'ibibarenga basa nk'abarenze ku ngamba zo gukumira COVID-19. Ibyo rero bishobora kutuzanira ingaruka nabo bazabyibonera. Ngira ngo biranababera isomo ko icyorezo hari byinshi gituma tutagombye kujyamo kabone niyo byaba ari insinzi zitunyuze cyangwa zidusaga umutima.
Muganga Menelas Nkeshimana kandi agasaba ko abishimira insinzi muri ibi bihe n'abakora ibindi bitemewe bagombye mbere na mbere kuzirikana ingamba zo kwirinda iki cyorezo gikomeje kuyogoza abatuye isi.
Ese ejo cyangwa ejo bundi abo bishima ikipe y'Amavubi nitaho igasanga twarabashyinguye ntacyo bizaba byaratanze. N'Amavubi kandi aramutse abonye ko insinzi ishobora guhinduka ikibazo nayo bishobora kuyafekta bikatuma na performance yabo ijya hasi kuko mu bintu bya COVID nta muntu n'umwe uzirikana ingamba za COVID-19 ubushaka kuba impamvu yagusha mugenzi we. Nta nsinzi ubundi yagombye guhinduka ikibazo. Ni byiza turabyishimiye ndetse bazakomeze batsinde ariko uburyo tubyitwaramo buzatume twese turokoka iki cyorezo cya COVID-19.
Ibi biriho mu gihe imibare yatanzwe n'inzego z'ubuzima mu Rwanda kuri uyu wa kabiri kubanduye COVID-19 bashya bigaragara ko nta kindi gihe yigeze igaragara kuva iki cyorezo cyaduka ku butaka bw'u Rwanda. Ku munsi umwe gusa habaruwe abantu 574 mu gihugu hose, mu mujyi wa Kigali honyine hari 440. Inzego z'ubuzima zigasobanura ko umujyi wa Kigali ufite umwihariko bitewe n'ubucucike bw'abawutuye. Basobanura kandi ku bwiyongere bw'imibare buri guterwa n'uko abaganga barushijeho gusanga abaturage aho bari, aho bishoboka umuryango ku wundi, bakabapima icyorezo bigatuma n'abatarabonaga uko bipimisha barushaho kumenyekana. Wagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Impunzi z'abarundi zigera kuri 760 zasubiye iwabo zivuye mu nkambi ya Mahama iri mu burasirazuba bw'u Rwanda kuri uyu wa gatatu. Kugeza ubu impunzi z'abarundi zataje zivuye mu Rwanda zirarenga 10,000. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yakurikiranye iyo nkuru.
Albert Ruremesha yari yahunze mu 2016 uwo mugabo aturuka muri komine Bugabira intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi agishika yabwiye abanyamakuru bari bahari ko anezerejwe cyane no gutahuka mu gihugu cy'amavukiro akizigira ko agiye kwakirwa neza.
Turaryohewe cyane, turanezerejwe n'ukuntu tuvuye mu gihugu atari cyacu kandi nababaje kumara imyaka itanu yose kandi mu gihugu kiwawe. Umunezero urumva ko ari ntangere ntego ndabuze ko ndabivuga. Ikitunezereje cyane ni uko leta y'u Burundi yatwemereye gusubira mu ruhongore nk'uko mama babivuga, igihugu cy'amavukiro nta kindi kibazo kikiruta.
Ubu yahoze ari umwarimu wa leta asigura kuko we n'abagenzi be bazofatwa biri mu bizotuma abasize inyuma nabo nyene bafata umwanzuro wo gutaha.
Niyanyakira mbere nafise bagenzanje basigayeyo nibo barifuza kuza. Buri wese nakirwa, nkakirwa neza. Turavugana ubuhinga bwaraje bwa none, nababwira nti narakiriwe namwe n'umuze bazobakira.
Fanny Ndayishimiye nawe nyene yari yahunze yava mu ntara ya Kirundo yashimishijwe rwose no kubona biwe baje kumusanganira ku mupaka wa Gasenyinemba agasaba gufashwa mu mwanya wa mbere.
Nanezerewe cyane bivanye n'ukuntu nabonye inshuti zaje kunyakira. Nishimye cyane subiye kubona ubutaka bw'u Burundi. Icyo nipfuza nka cyane cyane ku bantu duhungutse mwo duha intango mukaduha ibintu by'ibanze byo guhera ko umushinga w'iterambere. Kandi ikindi nipfuza nuko ntosubira guhuzahuza mpunga.
Salvatore Rwasa nawe ni mvukira ya komine Busoni mu Kirundo nyene yaheruka gukubita ijisho Burundi no guhonyoza ikirenge ku butaka bw'ico gihugu kwa 2018 ukwezi kwa gatandatu 2015. Amenyesha ko kiretse abana babiri yaronke mu buhungiro biyongera kuri bane yahunganye iyi myaka yose ayifata nk'imva gusa. Atangura avuga icyari cyatumye atakomoka.
Je nkaba nari nahunze ndabyicuka cyari kibi kitari kimeze neza mu Burundi kubera gutinya. Nagiye mfise umuryango w'abana w'abantu bane ariko no munsi ntashe mfise umuryango w'abana batandatu. Igitumye rero je nifuza guhunguka nuko nabonye ko mu gihugu cacu hari umutekano sesuye. Ikindi kandi nuko atamugambi w'iterambere n'umuntu ashobora kushikako.
Ahamagarira leta kwihutira gusubiza mu byabo babitwawe na cane cane amatongo.
Ico nosaba leta nuko cane cane yogira imigambi cane cane y'iterambere na cane cane ku bantu bariko barahunguka, ku bantu bataye igihugu na cyane cyane mu kwiyubaka kubera hari ibintu byinshi bashoboye guhomba. Ego no kubafasha cyane cyane nko mu kubarosa ikintu cy'intango bashobora guherako kandi kindi nacyo bakabatunganiriza nk'utongo twabo barasize uravye nk'igihe nk'iyo myaka itanu nk'abantu bamwe bagiye barakoreramo. Na cyane cyane ko benshi icyagiye kirabatebya guhunguka nuko babwira ngo nta matekano hari kubera baza gutora amatongo yabo ariko barakora ya matongo yabo imyaka itanu yose ata kintu na kimwe bigeze bahanya abantu. Rero uno munsi bakababwira yuko atamutekano hari kugira ntibashikemo bya bintu byabo bagome bavye kusurata canke bayikorera.
Rwasa yemeza ko inyuma yiwe hasize abatari bake bifuza gutahuka.
Wiyandikishije nko muri kwezi kazoboneka haciye nk'amezi abiri nico kintu kiriho kirabateza. N'abandi rero bafise imyumvire batarashobora kujijuka bamwe bamwe bivanye n'imyumvire n'ibintu bimwe banje nabumva canke nk'abo bantu basigaye mu matongo babwira ngo nta mutekano ntibiradadanuka. Beshi nuko bamaze ariko bariho kandi baranitse ariho n'abariko bariga. Rero gushika no munsi rero bafise icyiyumviro, abafise icyiyumviro n'abandi bataronkeje icyiyumviro.
Olivier Kayumba umunyamabanga yamaho muri ministeri ishinzwe gukinga ibiza ikaba inaraba ivyerekeye impunzi mu Rwanda arahumuriza amaze kuronka ico cyiyumviro n'abatarakironka ko atanu umwe atazotunganirizwa uko avyifuza.
N'abarundi bashaka gutaha amategeko mpuzamahanga n'amategeko y'u Rwanda arabemerera iyo bifuje gutaha bashobora gutaha. Bahoze bataha kuva 2015 kugeza uyu munsi uretse COVID. Abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza tubakira. Umutekano w'abarundi bari mu Rwanda ndetse nk'abandi banyarwanda bose umeze neza nta kibazo.
Kuva mu kwezi kw'indwi umwaka uheze gushika ubu Burundi umaze guhungura abarundi bagera ku 34 n'amajana 23 nk'uko ibitigiri by'ubushikiranganji buraba impunzi mu gihugu byerekana. Ababa 24 baje bava muri Tanzania barenga 8,600 mu Rwanda mu gihe abarenga 14,400 batahutse bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. 351 bavuye mu Buganda, 60 muri Kenya, 4 nabo bavuye muri Zambia, umwe nawe ahunguka avuye mu gihugu cya Malawi. Mu karere k'ibiyaga binini bya Afurika n'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yase haca harurwa impunzi z'abarundi zirenga 310,000. Abenshi muri bo bahunze injyane zaturutse ku kindi kiringo canya kwigendera President Pierre Nkurunziza cateye impari mu mwaka w'2015. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura burimo burasenya amazu y'ubucuruzi n'uburiro buto buto buvuga ko atujuje ibisabwa mu myubakire yo mu mujyi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Awone kwibarabara gitirwa amagara y'abantu Avenue de la Santé gushika ku isoko ya Ruvumera muri zone ya Bugenzi hagati mu gisagara cha Bujumbura. Abakozi b'igisagara cha Bujumbura bariko barasambura amwe mu mazu agizwe nayo kudandarizamwo amakioski hamwe n'uburiro buto buto. Bene ayo mazu nabo nyene barimo mu bisamburirako kugira ngo barabe ko hari ibikoresho na bikeya bobika kugira ngo bazobikoreshe hanyuma. Ayasambuwe agwiriyemo ayubakishijwe imbaho, ibiti n'ivyuma. Ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura busigura ko bushaka gusukura no gushariza amabarabara n'igisagara gutyo ko amazu yose yubatswe ku buryo butemewe n'amategeko ayubatswe hejuru y'imifurege itwara amazi no hejuru y'insinga z'amatara kwategerezwa kubomogwa. Nawe biruko bene ayo mazu bobo bavuga ko barenganijwe abandi bakemeza ko batigeze bahabwa ikiringo gikwiye cyo kubagabisha.
Mu gihe baje guhindura amasezerano ataragera baratugabisha mu kiringo cyanditswe n'amategeko. Rero twebwe ikete generalose y'imistano generalose rya kete imistano none imistano yange ko ndarondo yonja gupanga ariko ubu ndabishira he ndaho
je bicyonzi no kwitura ubutungane kontra yacu ntirahera hajyaranditsemwo yuko mugihe bashaka kutwirukana turavugana mugabo abapfuye kubikora ntibigeze baduhamagara baduhe intumbero kuko iyi ni leta ya twese
bisi kontra bari kuza bakambwira cyangwa bakazana ikaritasi yo kwanira kontra ngabimenya ayo kuza briske magazine wabomora fise amakaritasi kandi ndiye reglirema icyo ndabasaba nibakurikiza amategeko iyo narubatse espace vert Sande Mandela Meri sinari kurinda kuvuga me naje muri Meri turanegosia na Lomer turagraviose tureza barasinya konta.
Umustanteri wa komine Muha Renovase ndagigaya iyo zone ya Bugenzi irimwo ari nawe ahagarikira ibikogwa vyo gusambura ayo mazu kuva kuri uyu wa kabiri no kuwa gatatu amenyesha ko uzokumva ko yarenganijwe yo mwitura.
Kosha kwamenyesha yuko bibabaje wagomba turasaba n'imbabazi abene gihugu kuko turabona neza yuko harabo byababaje mugabo n'ukubitahura kuko kugira ngo ushikire intumbero wihaye utegerezwa gufata ingingo zikeneye kugira ngo uyishikeko. Utu tuzu twari twubatswe mu bibanza bitagenewe kubakamo nico gituma twafashe ingingo turabaha kanya gakwiye hari haheze nk'iminsi hafi 10 tubandikiye amakete bose kugira tubamenyeshe yuko ibibanza atari zo kubakamo ahubwo ari zo gukurwamo. Abo rero bavuga ko bafite amasezerano n'ubu ibiro biruguruye bazoza hama turabe ko z'ukuri ayo masezerano yarakurikije amategeko.
Uwo mutware avuga ko abavyifuza muri abo bazoca barundererwa ahandi bakorera ibikogwa vyabo vy'ubudandaji.
Abakeneye ibibanza byo kudandaza amasoko arahari, ibibanza byo kudandariza mwo biriho bagende badandarize mu masoko mbere aho bishoboka tuzobafasha kugira ngo baronke aho bakorera mugabo atari mu ibarabara.
Ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura bwemeza ko gusambura amazu yose yubatswe mu buryo butubahirije amategeko cane cane ay'ubudandaji bizobandaniriza no mu yandi mazone n'amakartie ya Bujumbura. Pierre Claver n'inkuru Kigali ku bwishyu rya Amerika.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Shuti muduteza amatwi ahano dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira n'abagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala, amakuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.